Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ije kwashikiriza ibyano bya ryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 31 y'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Undikije. Uyu ni Frank Habineza umukuru w'umugambi uharanira ya demokrasi no gukingira ibidukikije igihe yariko ariyamamaza ejo ku munsi wa Mungu mu Rwanda. Inkuru kimwe n'inkuru yerekeye ihuriro ry'urwaruka ruharanira iterambere muri Afrika JAB rigiye gutangwa guha abanywanyi baryo imitahe turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Rosine Munezero atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Rosine, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere mu gihugu cya Kenya. Igipolisi mu gihugu cya Kenya cyatangaje ko umusirikare umwe yaguye mu gitero cyakozwe n'umugabo yitwaje inkoho yakoze ku nyubakwa y'icegera cy'umukuru w'igihugu Joseph Bone. Umukuru w'igipolisi yatangaje kuri uyu w'Imana ko uwakoze icyo gitero yaciye yicwa, kandi ko ubu ibintu byasubiye mu buryo igipolisi cyari cyabanje gutangaza ko uwo mugabo yari yitwaje umupanga. Gushika ubu nta makuru ajyanye n'icyatumye icyo gitero yari bwatangwe. William Ruto, icegera cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe ntibari muri iyo nzu mu gihe icyo gitero cyaba. Ruto asanzwe ashyigikiye Perezida Uhuru Kenyatta azo kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu atekanya kuba itariki 8 z'ukwezi k'8 uca gutangura. Abasirikare bashika kuri 18 bakorera ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika muri Somalia AMISOM baraguye mu gitero baraguye mu mutego nako watezwe n'abagwanyi ba Shabab mu ntara ya Lower Shabelle nkuko byatangajwe ku ijwi rya Amerika n'abategetsi cyo kimwe n'abajejwe umutekano. Icyo gitero cyabereye ku birometero bishika kujyana na 20 mu ujya mu manuko bwa Mogadisho cyaje kigana imiduga ijejwe gutwara ibikoresho ishika kuri 24 mu gisagara cya Bulo Marel. Umuhari Al-Shabab wemeza ko abasirikare 39 aribo baguye muri icyo gitero. Yamara abategetsi mu gisirikare bavuga ko icyo gitigiri atari cyo. Iyo miduga yarimwe abasirikare baturuka mu gihugu cy'Ubuganda bakorera misome. Icyo gitero cyabaye inyuma y'umunsi umwe abategetsi bishyiramwe ry'umwe bwa Afrika hamwe n'abasomaliya bari bamaze iminsi 5 mu nama mu ntumbero yo kuganira ku buryo inteko za misome zohererekana igikorwa cy'umutekano n'abasirikare ba leta ya Somalia. Agata kuri w'Imana, abantu bashika kuri 10 baguye mu gitero cyabereye ku mugwa mukuru wa Somalia, abandi 15 barakomereka. Icyo gitero kikaba cyabereye kuri rimwe mu mabarabara asanzwe agenderwa n'abantu benshi. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika batangaje kuri w'Imana ko igihe cyo kuvuga ku ngaruka z'imigenderanire ku bijyanye n'ibitero byo kugerageza misile bikorwa na Korea ya Ruguru cyaheze. Abategetsi bavuga ko bigaragara ko Korea ya Ruguru ibangamiye amahoro ku isi. Kuri w'Imana, indege z'ingwano za Amerika zagendeye mu kirere hejuru y'akarere ka Korea mu ntumbero yo kwerekana ingufu za gisirikare. Mike Pence, icegera cya Perezida Donald Trump, yatangaje ko Amerika yiteguye mu buryo bwose ku bijyanye n'ibitero bya misile bikorwa na Korea ya Ruguru. Nikki Haley, aserukira Amerika muri ONU, yatangaje ko Ubushinwa buzi neza ko butegerezwa gufatira ingingo Korea ya Ruguru, cyo kimwe n'Ubuyapani hamwe na Korea y'Epfo, ko navyo nyene bitegerezwa kongereza ingufu mu guhagarika umugambi wa Korea ya Ruguru. Tukiri ku makuru avugwa hano ku mugabane wa Leta Zunze za Amerika, Mike Pence, icegera cy'umukuru w'igihugu, ari mu rugendo mu gihugu cya Estoni, aho atekanya kugira ibiganiro n'ibihugu biri mu karere ka Baltic mu buraruko bw'Uburayi biri mu ishyirahamwe OTAN. Ni mu ntumbero yo kubahumiriza ku bijyanye n'amakenga bafise ku kwiyagura kw'igihugu cy'u Burusiya. Ubutumwa bwa Mike Pence bufise kandi intumbero yo guhumuriza ibyo bihugu ku bijyanye n'uko Amerika ibishyigikiye. Ibyo bihugu bigizwe na Estoni, Letoni na Lituani byarasabye ko haba imfashanyo ya gisirikare iboneka itanzwe n'igihugu cya Leta Zunze za Amerika. Ayo makenga yagwiriye inyuma y'aho Burusiya bugwije ibitero muri Ukraine mu 2014 mu tumwa Pence yashikirije yavuze ko President Donald Trump yamutumye kubamenyesha ko icivugo cyo kuvuga Amerika kidasigura ko Amerika ariyo yonyene. Kuri wa mbere Pence ategekanya kubonana n'abakuru b'ivyo bihugu uko ari bitatu imbere y'uko afata urugendo rumuganisha muri Georgia. Ahasanzwe hari imyimenyerezo y'abasirikare ba Amerika n'ishyirahamwe OTAN yatanguye kuri w'Imana, naho nyine Pence ikegera cy'umukuja President Trump avuga ko ubutumwa ari ukubabwira ko Amerika ibashikiye mu ntumbero yo kugaruza ukwidegembya. President Vladimir Putin w'u Rusiya yatangaje ko abakozi bakorera ibiro biserukira Leta Zunze za Amerika bashika ku 755 bategerezwa kuva ku butaka bw'u Rusiya kubera ibihano Amerika iheruka gufatira u Rusiya. Ibyo bihano byafatiwe u Rusiya bivuye ko Amerika ibwagiriza ko bwivanze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye umwaka uheze mu ntumbero yo gufasha President Donald Trump kugira atsinde ayo matora. President Putin yavuze ko kuri televiziyo y'u Rusiya ko ibyo biro by'userukira Amerika mu Rusiya bikoreramo abantu barenga igihumbi, yamara ko icyo gitigiri cy'abashika 755 ari wategerezwa kuhagarika ibikorwa byabo muri icyo gihugu. President Putin yavuze kandi ko Uburusiya bushobora kuzofatira ibindi izindi ngingo Amerika bivuye ku ngingo zafashwe n'inama nshingamateka zijanye no gufatira ibihano Uburusiya, yamara muri kino gihe avuga ko atavyo yemera. Naye muri Venezuela amatora yabaye kuri w'Imana y'inama nshingamateka nshasha igizwe n'abantu 545 batekanya gushyiraho ibwirizwa shingiro rishasha yaranzwe n'ubwicanyi, imyerekano n'intureka. Abantu 9 nibo basize ubuzima muri zo ntureka kuva ku munsi wa gatanu gushika ubu abarenga 220 akaba ari wamaze kuhasiga ubuzima.
Urakoze Rosine ku makuru heje kudushikiriza. Mugambwe uhanya demokrasi no gukingira ibidukikije uvuga ko demokrasi yo mu majambo imaze kurambirana, akabavuga ko ahubwo hakenewe demokrasi yo mu bikorwa. Ivyo byavugiwe mu bikorwa byo kwiyamamaza by'umukandida Frank Habineza arongoye uyu mugambwe byabereye mu karere ka Huye mu ntara ya Majepfo eje ku munsi wa Mungu. Ni inkuru ya mugenzi wa CD Wema ari I Kigali mu Rwanda.
Ku munsi wa 17 w'ibikorwa byo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, umukandida w'ishyaka riharanira demokrasi no kurengera ibidukikije Green Party yakiriwe mu karere ka Huye n'abantu batari benshi cyane nk'uko yakiriwe mu tundi duce tumwe na tumwe tugize intara z'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'igihugu. Ubutumwa yavugiye muri icyo gikorwa cyo kwiyamamaza bwibanza hanini ku byo ateganya kumarira abakene n'abantu bo ku rwego rwo hasi kugira ngo nabo barusheho gutera imbere. Habineza yabwiye abaturage bo mu karere ka Huye ko imisoro y'ikirenga yako bacuruzi bato n'abaciriritse biri mu bituma abatuye ku karere ko mu ntara y'Amajyepfo badatera imbere.
Kuko mu bacuruzi nabo batishimiye urabyamwe n'imisoro myinshi. Abamotari imisoro yabaye myinshi, abanyonzi bo nyangobarafu no kuzarukana mu Rwanda. Ikigali ho ntibakibaho.
Bineza w'imyaka 40 gusa yongeye gushimangira ko ubuzima bwe bwose yabumaze aharanira uburenganzira bwa muntu, guteza imbere demokarasi n'iterambere. Ibyo ariko avuga ko bidashobora kugerwaho abaturage bakibasiwe n'ubukene. Nubwo hari zimwe muri gahunda zatangijwe n'ubuyobozi buriho zirimo gahunda ya Girinka Munyarwanda zagiriye akamaro bamwe, Habineza avuga ko bidahagije ku bakene cyane ndetse n'abakiri bato. Umva icyo afata nk'akarusho.
Abana bose tuzamushakira inkoko n'urukwavu, kandi tubigishe uko yamerera ku ishuri.
Frank Habineza uyobora ishyaka Green Party ahanganye mu matora y'umukuru w'igihugu n'umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi Paul Kagame wari mu kiruhuko kuri iki cyumweru, kimwe na Philippe Mpayimana umukandida wigenga. Biteganyijwe ko kwiyamamaza ku bakandida birangirana n'itariki ya kabiri z'uku kwezi. Amatora ku batuye hanze y'igihugu azaba tariki 3, naho ku batuye mu Rwanda abe tariki 4. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo.
Mu gihe ibice birenga 60% by'urwaruka ari abashomeri mu Burundi, ihuriro ry'urwaruka ruhanira iterambere rya Afrika JAP rigiye gushinga ikigega kizotanga imitahe ku bakiri bato bashika ku 180 abahinga mu bijanye n'ubutunzi bahanura ivyo huriro kurondera abahinga banonosoye itunganywa y'ibigega byo kugurana kugira ngo icyo gikorwa kigende neza n'inkuru ya mugenzi wa Celoge wirikaneza ari I Bujumbura mu Burundi
Eric Nsengimana arongoye ihuriro ry'ugwaruka rihanye iterambere rya Afrika aje hapasigura ku imbonya mukuru zatumye iryo huriro yiyumvira gushinga ikigega cy'urwaruka ari zibiri ubushomeri mu rwaruka nibura ry'ingwati abakiri bato basabwa mu mabanki n'amashyirahamwe kuguranana iyo bakeneye kurangura imigambi yo kwiteza imbere Nsengimana adusiguriye uko icyo kigega gitunganijwe
umunywanyi atanga icyo no kwita capital de base umutahe w'amafaranga 5000 duterera tugashyira muri icyo kigega no kuvuga twamaze kuguruza ikonte bloke rero ubu tugetse koresha negose abanywanyi baramaze gutanga batari bakeya abanywanyi 180 dusanzwe dufite turabona ko igice cyabo bariko barabyitabira cyane gose kandi bose n'abatararonka bose bavuga ko uyu mwaka urangirana nuko bazaba bahejeje gushyiraho icyo kigega
umukuru waje apavuga kandi ko abanywanyi biryo huriro ari bazotangura kuronswa ingurane babonyene ariko ahamagarira abantu bose babishoboye kurifata mu mugongo
tutegeza gutangura twese dukwiye je nko twabwiye ko ari 180 abanywanyi dufite no kuvugana miliyoni 800 niyo tuzotangurirako ariko turatera kamo nabandi bantu bakunda ugwaruka abandi bantu babona ikibazo ugwaruka dufite babona imigambi y'ugwaruka ukuntu ari myinshi mugabo ugasanga turabuze ingene barabuze ingene bashobora kuyishyira mu ngiro ugasanga bamwe barayifanye abandi barayibagiye kuberako batagira uwo bitura kugira ngo bashobore kuronka zongurane imigambi yabo ivyihangiro ryabo bashobora kurishikako nabo bakaza bakadufata mu mugongo konte yacu iruguruye muri BCB babayikeneye contact zacu ziriho barashobora kuturondera hanyuma hazoba kugurwa ku mugaragaro kw'ico kigega abantu bose ntibazoba buguruliwe kuronka imfashanyo ariko duhereye mu banywanyi bacu kuronka iyo ngurane duhereye mu banywanyi bacu ari nabo batangwe gushyiraho ico kigega nabo nyene murumva ko atari abantu bakeya 180 vy'ugwaruka
umuhinga mu vyo gutunze Faustin Ndikumana aremeza ko bishoboka ko rwaruka rwishingira ikigega cyo kuguranana gusa sanga hategezwe kwitonderwa ubuhinga n'ubumenyi bijanye n'itunganywa rya bene izo bigega
umutahe w'imiliyoni 400 bagashyira hamwe n'ikintu cyagira gikora nk'ikoperative koperative n'abanywanyi baca hamwe uburyo hamwe bakamaza baraguranana n'ayo mahanga yabo kugira barabikora biteze imbere igihamba yaho rero n'ubusiriye baca babishyiramo ingene gitunganywa abakinjira barakinjira nk'icyo gitanga gitza kuraba icyo bita amahera y'ingene kiba gestion kutigiye n'abahinga babishyira mu kugira bagitunganye ubu ntibasha kukitunganyiza ko muri atamuhinga bafise ataza kuboneka aho ateza gukorera ya mishahara yaki byose bakarako bikwiye kugira bishobore gukorwa ngaho zima bigize batabishyiremo ubuhinga bukwiye ntibabishyiremo norme zikwiye cyashobora kutakora neza ugasanga muri igihumbi kigitanga kumva na mahera aba yarayabo nyine ntayandi abavuye hanze
Nsengimana arahumuriza ko byose byiyumviriwe
hanyuma twarasizeho n'umugwi kandi w'abahinga munovuga abanyamategeko kugira ngo badutegurire amategeko meza tomoye azofasha ubwo gwaruka kugira ngo bashobore kuronka iyo ngurane muri ico kigega tugomba twishirireho twege nyene nk'ugwaruka
umuhinga Ndikumana na wabona ahubwo kubigega bifasha ugwaruka bya bikwiye kugwizwa
iyo turiko turavuga rero twe ibigega binini binini bishobora gufasha ugwaruka twa twifuza n'ibigega biza bifasha ugwaruka muri rusange kuko burya kenshi si ukuvuga yuko udafise uburyo utaba ufise ibyiyumviro bikomeye urashobora kuba ufite ibyiyumviro bikomeye muri ubukabura uburyo umva wowe umva banabufise nabo aho kumva barabufise nyine nibatamba bayongera batangure bakore mu byabo mugabo ahanini twebwe icyo tuwame tuko turavuga dushaka ikigega giza kuvyurya muntu afise ibyiyumviro bikomeye mugabo afise n'imeya kandi ibyiyumviro abishyize mu ngiro byozana akarusho iterambere
iruhande y'iki kigega urwaruka rw'ihuriro rya Jap rushaka kwishingira Perezida Nkurunziza yatangaje muri uyu mwaka ko hagiye gushingwa ibanki y'urwaruka nayo nyine izohingurane abakiri bato bakeneye kurangura imigambi y'iterambere itandukanye bakabura aho bakura uburyo ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55% n'uduce tubiri by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 65% n'uduce 4% ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri batari bo benshi abafite imyaka iri munsi ya 25 ni ibice 65% naye abari munsi ya 35 ni 75% Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Tuwebute nchuti mwese kumikamu na wanda nyakumviliza iladio Ijwi rya Amerika lisame na nilai Washington DC mukiru nile mukiru Rwanda. Umuryango w'ibihugu bigize karere k'ibiyaga binini wifuza ko mu myaka cumi iri imbere woba wamaze kurandurana n'imizi icukurwa ry'ubutare ridaciye mu mategeko muri ako karere. Ibyo byavuzwe na baserukira ibyo bihugu mu nama yari imaze iminsi ibahuza i Arusha muri Tanzania. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claverne, niyo nkuru ari i Arusha muri Tanzania.
Ibihugu 12 bigize umujyango wa karere k'ibyaga binini biremeza ko uwo mujyango ubangamiwe cyane n'ingaruka mbi zituruka ku gucukura ubutare n'ubundi butunzi buri mu kuzimu hadakurikijwe amategeko. Zimwe muri izo ngaruka mbi harimo ko haba imigwi igwana myinshi, gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi. Paul Ndarihonyoye no munyobozi w'igisata kijejwe kugwanya ayo mabi.
Ravya nko mu bihugu byacu usanga hariho imigwi yitwaje ibigwanisho, usanga hanini iyo migwi ari icizirakura uburyo bwo kugura ibigwanisho. Gacu usanga rero akarere kacu kagizwe n'umutekano muke, abo bafashe baca babajana gucukura bwa butare. Gusanga kenshi gacu usanga bafasha abo bana batamenya ibyo bakurikira, ugasanga bagiye kubakoresha se travaux forcés. Nico kimiro n'abana rugo kubera atamategeka abagenga bamubonye yarusiye amafaranga n'iki usanga kumufata ku nguvu nabyo nibikurikira. Kindi cha kabiri nuko cusanga igihugu ntigiheza ngo gitere imbere kuko amafaranga yose cokwegeranije mu matagisi ava n'ibyo byo gucukura ubutare byisunza amategeko, ayo matagisi ntaheza ngo aboneke. Ugasanga rero igihugu citwa ko gifise ubutare mu gusanga mwiterambere kiri inyuma. Hama ikindi ni uko ubwo butare aho babwimbwe nyene kesha usanga kubera babwimba banyonyeza, uca usanga n'ibyo binogo batabifurira, ugaca usanga rero ibidukikije birasinzikaye cyane, ugasanga n'uburimyi isi ndimwa igira tituka.
Icyo gisata kivuga ko hari intambwe itari nto imaze gushikwa ko nko gushira ibimenyetso birangiye ubutare bwaje buzananye niyo bwacukuwe. Ibihugu bine harimo Burundi n'u Rwanda biramaze gushika kuryo ntambwe.
Mekanisme regionale de certification ni utino uvuga dusa nkanini nk'aba himiriza ibihugu kugira ubutare bujanye na gasiterite, bujanye na kaluna kalumbite, bujanye na wolframe baheze babucukure bisunza amategeko mbere, ndetse tugaca dushirako n'amaparati kugira umuntu amenye ati bwacukuwe kuyi site cyangwa ku kirombwe tibwaciye bugugwa n'uyu adubushorera mu mahanga, hama tukamenya no ku isoko mpuza makungu aho yabushoreye hariho. Byo bica bituma ya mikuyitwaje ibigwanisho ibucukuye ntironke isoko, kuko usanga ku isoko mpuza makungu izo parati atazo ntibeza ngo banabugure. Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, nkavuga Repubulika y'u Burundi, Repubulika y'u Rwanda na Repubulika y'u Uganda, ibyo bihugu bine nibyo biri imbere y'ibindi kandi byamaze gushira imbere iyo uti kandi ubyitwe tingurabe. Rero usanga hari intambwe ishimishije kiretse muri Kongo ari igihugu kinini, ugaca usanga no gutunganya iby'intwaro bigorana mugabo nko mu bindi bihugu bimeze neza.
Umujyango w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini ubona ko hamwe ubutunzi buri mu kuzimu muri ako karere bukoreshejwe neza bwo terera mu iterambere ry'ibyo bihugu. Paul Ndarihonyoye asanzwe ari umuyobozi mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka mu Burundi, avuga ko nko mu gihugu ciwe icyo gisata giterera uburyo buke mu mafaranga leta ikoresha.
Uwo yatugiranije burashaka guterera hagati y'ibice bitatu na bitanu bivanye nuko nubwo butare twebwe dufise bucukugwa biciye mu buryo bubaye abaye, ariko bivanye n'ikindi kigo leta iheruka gushiraho citwa Office Burundi de Mines et Carrières, turabona uko umwimbu uri kuriyongera. Nk'akarorero turabona uko umwimbu twitwarose mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu twari tumaze kuronka umwimbu usumbirije ngaho byerekana yuko mu mpera z'umwaka umwimbu uzabariyongereye kandi amafaranga azokwiyongera
uwo mujyango wihaye imyaka 10 kugira ngo ugucukura ubutare bidakurikije amategeko bibe byatujijwe cyangwa byagabanutse ku rugero rushimishije kugira iyo ntambwe ishikwe ko ibihugu byose bisabwa kwitanga biteziganya hame no kudakingira ikibaba abafashwe bakora ayo makosa byekurabe niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Unumwanya w'amakuru avugwa muri sport twite mu Rwanda twumvirize mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atubwire amakuru avugwa muri sport.
Mu mukino w'intoki wa volleyball amakipe y'igihugu y'u Rwanda yari yitabiriye amarushanwa mpuzamahanga mu cyiciro cy'abagore yakubitiwe ahareba inzega. Duhereye ku ikipe y'igihugu yari yaserutse mu irushanwa ry'amakipe y'ibihugu bigize akarere ka gatanu zone 5 yatakaje imikino yose uko ari itatu mu irushanwa ryabereye muri Kenya. Ku ikubitiro abakobwa b'u Rwanda batsinzwe na Misiri amaseta 3-1, ikipe ya Kenya irabasubira ibatsinda amaseta 3-0, hanyuma na Uganda bari bizeyeho gutsinda irabatungura ibatsinda amaseta 3-2. Ibi bisobanuye ko amavubi y'abagore muri volleyball atahiyaho na cya kizere cy'umwanya wa gatatu wari gutuma yabonita igihe guhatanira igikombe cya Afurika kirayoyoka. Ibi ngibi ariko umutoza w'iyi kipe Jean-Marie Sengiyumva yari yabiciyemo amarenga.
Ubundi intego ya mbere ni kuko ni qualification nubwo qualification tujye mu gice kigikurikira kuko no gushaka iki gikombe cyiswe ubu twese tubatuyanya n'amakipe azahurira no kurwanira iki kimwe izabyera ko ikipe ya Kenya yamaze kubona yo ni qualification deja ariko abandi rero abo tuzahurira no kurwanira umwanya umwe uzabura aho ngaho.
Bivuze ngo icyizere cyanyu kirangana gute cyo kuba mwafata uwo mwanya?
Ntabwo byoroshye rwose iyo tubakira amakipe akomeye harimo za Egypte abaganda twari dukina tugahangana ni byose ariko nta kundi tugiye no kurwanira umwanya.
Indi kipe yataye ibaba ni ikipe y'abakobwa y'umukino wa beach volleyball ikinirwa ku mucanga igizwe na Denise Mutatsi Mpundu na Charlotte Nzayisenga. Bijya gutangira iyi kipe yaserutse mu gikombe cy'isi ivyene muri Autriche yatewe mpaga n'ikipe ya Brazil. Isaha y'umukino yari inzigera intumwa z'u Rwanda zitarageraho imikino igomba kubera. Umukino wa kabiri ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinze u Rwanda amaseta 2-0. Uku gutsindwa umusubizo kw'amakipe y'igihugu y'u Rwanda muri volleyball kubaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa ikipe y'igihugu ya Kenya igizwe n'abakina mu gihugu imbere itsinze ikipe y'u Rwanda ifite abakinnyi batandatu babigize umwuga mu mikino y'akarere ka gatanu yabereye hano mu Rwanda. Mu mupira w'amaguru mu gihe ikipe y'igihugu Amavubi yitegura guhura n'ikipe y'igihugu ya Uganda mu guhatanira itike yo kuzajya muri Shani 2018 umutoza Antoine He amaze gushyira ahagaragara urutonde rw'abakinnyi batanu bagomba kwiyongera mu bo yakoresheje ubwo yasezereraga ikipe y'igihugu ya Tanzania. Abo bakinnyi bashya ni Amurani Shimimana na Yves Kimenyi bo muri APRFC, Sadamu Nyandwi na Ange Mutsinzi b'ikipe ya Rayon Sports, hakaba kandi Christophe Biramahire wa Police FC. Umukino ubanza hagati ya Uganda n'u Rwanda uteganyijwe mu mpera z'icyumweru gitaha kwa gatandatu tariki ya 12 mu kwezi gutaha kwa munani. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,760. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika rigiye kwakiriza ibyumviro bitandukanye kuri izo bitabirike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amerika irashima ingingo ya ONU yo gufatira ibihano abasirikare ba leta ya Siriya bo ku rwego rwo hejuru hamwe n'abahinga bagize uruhara mu guhingura no gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda bya nuclear ku basivile babitumwe na Perezida Bashar al-Assad. Ivyo bihano ku bahinga umunani mu kigo cy'ubumenyi n'ubushakashatsi hamwe n'abasirikare umunani bikurikiye ibindi bihano byashikirijwe na Amerika n'ibindi bihugu bicuditse mu ntumbero yo gutuma urutoki leta ya Assad kuba iriko irarengera ku masezerano ya ONU abuze ikoreshwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda bya nuclear ku bene gihugu. Ibitero nk'ivyo n'akarerero k'ibitero byagizwe mu ntara ya Idlib mu kwezi kwa kane ishirahamwe riharanira iziririzwa ry'ibigwanisho ryicisha imyuka mibi rivuga ko ivyo vyuka bibi byakoreshejwe muri ico gitero cishe abantu 82 harimo n'abana. Amerika n'ibindi biro by'iperereza by'ibindi bihugu bivuga ko ari ubutegetsi bwa Assad bwabikoze. ONU ivuga ko no mu 2016 hari ibitero byakoreshejwe ivyuka bibi. Ivyo bihano bitanzwe bifata amatungo y'abanyesiriya 6 bikongera bikaba ku burenganzira bwo kugira ingendo. Amerika yiteguriye kugabanya ibitigiri by'abasivile bageramiye ubuzima muri Siriya ikongera ikiyemeza gukorana n'Uburusiya na Yorodaniya mu gufasha ibijyanye n'amasezerano yo gushyira ibigwanisho hasi hamwe no gutabara imbabare mu bumanuko bushyira uburengero bw'igihugu cya Siriya. Yamara Uburusiya bushyigikiye leta ya Siriya muri iyi ntambara. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Rex Tillerson yavuze ko amasezerano hagati ya Amerika n'Uburusiya yabaye ikimenyetso cya mbere cy'uko ibyo bihugu byembi bishobora gukorana muri Siriya. Yavuze ko yizera ko bishobora no kwibonekeza mu yandi masezerano yo gushyira ibigwanisho hasi mu gihugu cyose cya Siriya. Yamara yavuze ashimitse yuko leta ya Assad yataye agaciro mu makungu. Avuga ati twibaza ko bizogorana kugira ngo baronke imfashanyo zo gutabara imbabare kimwe n'imfashanyo zo gusubira kubaka igihugu kuko atakwizera kunini kuzoba kuri muri leta ya Assad. Uko Assad azogenda avuga ati ntibiramenyekana neza. Tereso nakongera avuga ati uko tubibona nuko muri iryo hinduka rya politike hazoba kwitandukanya n'umuryango wa Assad.
Iyo ya jambo ry'umunyamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibazo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibazo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikibazo cyacu. Tangi chambo mubanya jirugu yo yabayi isumizo chachu. Yala tangi chambo abarundi turi ruhusa gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibazo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikibazo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikibazo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikibazo cyacu.
Tukidwisi mkundi la juu ijuja Amerika vigane tuwategu ni mwaka kanya wiga wakengaha tuwone huu kandi ya kanya huu shumila engineer ya dufashe mwengia bugizi umaha mwina Fatou Kalala ya dufashe kwa giranya vigane tuwategu liye kuli mikro mwakuma na Federike Monikije ama kuna yu mwashikizwa na hozi na mwune zero mwa kozi kutu tegamatui tulawifu uje ama horo imusti uiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.